Diego B.
Can I use it?
Uranga itse asire Mutima nuri ame afire Nikukiyo Utemeri byongo gira Kukuwa marabi takuera Piranyi chakuonu baba ye Ujangu jemere ngukunda kubi Kukuwa wazamitinya kubi I mean what I say, believe it
I mean what I say, believe it
Urjame wiyorose Nuroturote neza Umutimanu tuze Nukurura kunzwe Urjame wiyorose Nuroturote neza Umutimanu tuze
You see, there's nothing I can do to prove it. Tuza mama, gufite mu maraso, sinyene ya masomo, anyigisha kugukunda.
Ujangu jemere ngukunda kubi, kukubabaza mbitinya kubi. I mean what I say, believe it.
I mean what I say, believe it.
Urjame wiyorose, nuroturote neza, umutimanu tuze,
nukurura kunzwe.
Yeah.